Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo. Inyuma y'uko abarundi baba mu gihugu cya Canada baremeye ubuyobozi bw'igisagara cya Mont-Saint-Hilaire kiri mu ntara ya Quebec, byatumye ubwo buyobozi bufuta amasezerano y'ugufashanya bwari bwagiranye n'igisagara cya Bujumbura.
Amaproje nk'ayo guteza imbere igihugu turayakira neza cyane rwose, gusa turavye umwanya byakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro. Umuntu yoba yihenze cyane rwose ashobora kwibaza ko ashobora guteza imbere igihugu atanezwe abababaye, atanezwe abarundi, atanezwe amahoro.
Uyo ni Charles Makaza avugira ishyirahamwe ABC rihurikiyemo abarundi baba muri Canada. Urunani rw'amashyirahamwe ategamiye leta mu karere k'Uburaya ashimikira ku karere ka Afrika yo hagati aranebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu cy'u Bufaransa yo gusubira kubandanya imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi. Mbere yuko dushika kuri aya makuru, tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikirize amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze Fidèle, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Abimukira barenga 150 baraburiwe irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye ku nkengera z'amazi ya Libya ejo ku munsi wa kane, bubaye ubwato buhitanye abantu benshi muri Mediterane uyu mwaka. Abantu bashika 147 bari muri bwo barenga gato barashoboye gutabarwa n'abarovyi hamwe n'abasirikare ba Libya bacungera inkengera z'amazi nk'uko byashikirijwe na HCR. Ubwo bwato bw'imbaho bwari mu nzira bugana Iburaya igihe bwibira hafi igisagara cya Al-Qums ni mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli. Abantu bashika 6 bakomeretse bikomeye mu gitero cy'umwiyahuzi cyabaye ku wa gatatu ku murwa mukuru Mogadishu muri Somalia, baratwawe kuvurirwa muri Qatar nk'uko bishikirizwa na leta ya Somalia. Mu batwawe harimwo umukuru w'igisagara cya Mogadishu Abdirham Omar Osman yakomeretse ku munsi wa gatatu muri ico gitero gihe yari mu nama y'umutekano n'ivyegera vyiwe hamwe n'abakuru ba district. Al-Shabab ntiyatevye kwigamba ko ariyo yakoze ico gitero, kandi uwo muhari ushikiriza ko warondera kwica intumwa ya ONU muri Somalia James Schwan, umunyamerika yarahejeje kubonana n'uwo mukuru w'igisagara imbere ya yuko ico gitero kiba. Ahandi havugwa ibitero nk'ivyo ni muri Afghanistani, aho urukurikirane rw'ibitero vyagabwe ku munsi wa kane jo vyahitanye abantu bashika 58 harimwo 38 mu bajejwe umutekano, mu gihe umukuru w'abasirikare ba Amerika yari mu bonano n'abategetsi ba Afghanistani. Izo bombe 3 zatewe ku murwa mukuru Kabul. Ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wemanze ko uri inyuma ya bombe 2 zatewe muri bisi. Abatalibani nabo bemera ko aribo bagavye igitero cya 3 Kabul, aho bavuga ko bari batumbereye kwica abanyamahanga bavogereye igihugu cyabo. Ibyo bitero byabaye mu gihe umukuru w'urunani rw'abasirikare mvamakungu General Joseph Dunford n'umunyamerika yariko abonana na perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani baganira ku mahoro hamwe n'umutekano muri ico gihugu cya Afghanistan. Hano muri Amerika, leta ya Amerika igiye gusubizaho igihano cyo gupfa inyuma y'imyaka 16 cyarakuweho, kandi abambere 5 bafungiwe ibyaha by'ubwicanyi bamaze gushyirirwaho amatariki yo kwicwa. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane Bill Barr ejo ku munsi wa kane ku itegeko rya perezida Donald Trump ryo guhasha abakora ibyaha nk'ibyo by'ubwicanyi. Umushikiranganji William Barr yategetse abakuru b'amabohero kuzobica batewe inshinge z'ubumara. Imbohe 62 nizo ziri ku rutonde rw'abaciriwe urwo gufa. Abateye kubiri n'ico gihano bagasaba amasentare ya Amerika guhagarika iyo ngingo. Muri Amerika kandi amahirwe ku bashinga amateka wa demokrati yo gukura perezida Donald Trump asa n'ayagabanutse nyuma yaho umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller atabyagirije bikomeye yegetse kuri iyo ndongozi ya Amerika mu masaha yamaze yishura ibibazo byabo ku munsi wa gatatu. Umukuru w'umurwi w'abashinga amateka bakurikirana iby'iperereza Adam Schiff yashikirije jo ku munsi wa kane ku buryo bwonyine bwo gukura perezida Trump ku butegetsi ari mu matora y'umwaka uza wa 2020 igihe azoba ariko ararondera gutwara iyindi manda ya kabiri y'imyaka ine. Naho umukuru w'abashinga amateka bakurikirana ibibazo by'ubutungane Gerald Nadler we yasavye ko hotangura intambuko canke intambwe zo kumukura ku butegetsi ariko umudemokrate arongoye inama nshinga amateka Nancy Pelosi ntiyashigikiye iyo ngingo akaba afise amakinga kwishobora kugarukira kugira ingaruka mbi za politike ariko ashira imbere ko amatohoza yobandanya kugira haboneke ivyemezo bihagije. Mu kurangiza perezida w'igihugu cya Tunisia Beji Caid Essebsi yitabye Imana ejo kuwa kane afise imyaka 92 y'amavuko. Ibiro bya perezida byatangaje ko yitabye Imana kuwa kane nyene inyuma yuko ajyanywe mu bitaro bikuru i Tunis. Yarajyanywe mu bitaro mu kwezi rero guheze aho yavuwe indwara ikomeye itigezwe ishigwa habona. Beji Caid Essebsi yaba umukuru w'igihugu wa mbere wa Tunisia yatowe biciye mu nzira ya demokarasi.
Urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye u Burundi aho runani rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki yo mu karere k'u Buraya ashimikira ku karere ka Afrika yo hagati anebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu c'u Bufaransa yo gusubira kubandanya ugufashanya n'igihugu c'u Burundi. Inkuru y'idonido turayishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Venuste Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza.
Mu itangazo impuzamashyirahamwe y'Uburayi yibanda ku karere ka Afurika yo hagati yashyize ahagaragara iravuga ko icyemezo cyafashwe n'u Bufaransa cyo gusubukura ubutwererane n'u Burundi gice intege umuryango w'ibihugu by'Uburayi ndetse bigatera no kwibaza ku myitwarire y'u Bufaransa kwibahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Giuseppe Chiofo n'umuyobozi w'ibikorwa bw'iyo mpuzamashyirahamwe.
La coopération directe entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne est suspendue. Ceci n'implique pas
imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yarahagaze. Byumvikana ko u Bufaransa nka kimwe mu bihugu bikomeye muri uwo muryango usa nk'ubwatanze ubutumwa bwa politiki buza buvuguruza ubwo umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ivyo bije bitesha agaciro u Bufaransa mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu. Murabizi ko u Burundi bubandanya gutungwa gatoki muri cyo gisata kandi ko hari n'amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko arakogwa. Uvuga rero ko bwongeye gukorana n'u Burundi u Bufaransa butanze ubutumwa ko ukubahiriza agateka kazi na muntu bitari mu biburaje ishinga
priorité dans son agenda.
Impuzamashyirahamwe y'Uburayi yibanda ku karere ka Afurika yo hagati iravuga kandi ko ihangayikishijwe nuko igice kimwe cy'intwererano y'u Bufaransa kizakoreshwa mu guteza imbere igisirikare cy'u Burundi.
Ils ont annoncé une coopération militaire. Ils ont les droits d'annoncer une coopération militaire.
Baravuze ibyo gufashanya mu bya gisirikare kandi n'uburenganzira bwabo. Ahari kibazo nuko ico gisata ari cyo gisata nkora mutima mu buzima bw'igihugu. U Fransa bwari no gufuma ufasha mu bindi bisata birimo amagara y'abantu ugufungurira neza abanyagihugu bugarijwe n'inzara muri bino bihe u Burundi buri mu bibazo by'ubutunzi. Yamara u Fransa bwavuze buti turizeye leta y'u Burundi. Ivyo mu gihe bikozwe hegereje n'amatora basa nk'abariko bashaka ko u Burundi busubira kubonwa neza mu makungu bigashobora gutuma abatari bake bibesha ku kugene iby'agateka kazi na muntu byifashe mu Burundi.
Iyo mpuzamashyirahamwe kandi irasaba leta y'u Bufaransa gusubira ku cyemezo yafashe cyo kwitandukanya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi.
On demande au gouvernement français de revenir sur sa décision.
Tusaba leta y'u Burundi gusubira ku ingingo yayo yo gufasha Burundi mu bya gisirikare ikihatira ahubwo gufasha mu bisata byo gufungurira neza abanyagihugu uburimyi no kwitaho amagara y'abantu.
Icyemezo cy'Ubufaransa cyo gusubukura ubutwererane butaziguye n'Uburundi cyatangajwe ku itariki ya 14 z'uku kwezi, ariko ubwo butwererane nyirizina bwatangiye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Icyemezo kikaba cyarafashwe igihe umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wari umaze gufata icyemezo cyo kugumishaho ibihano byafatiwe Uburundi kuva mu mwaka wa 2015. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Kuyindi nkuru yerekeye Burundi, ku munsi wa mbere w'indwi abari mu nzego nyobozi z'igisagara cha Mont Saint-Hilaire kiri mu ntara ya Quebec muri Canada barafusa amasezerano umuyobozi w'ico gisagara Yves Corriveau yari yagiranye n'Uburundi. Itangazo ryashizwe ahabona n'urwego nyobozi w'ico gisagara ryavuze ko ayo masezerano basanze yarimwo udutosi kandi atari na ngombwa. Ishirahamwe Alliance de Burundi du Canada ABC mu mvunyapfunyo rihurikiyemwo Abarundi baba muri Canada barashima iyo ngingo. Mu kiganiro Charles Makaza avugira ABC yahaye mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yarasiguye igituma iyo shirahamwe ritari rishigikiye ayo masezerano.
Utwara rya vila yavuze ko icyo cyumviro baciyumvira heze imyaka ibiri ama bakaba bakishyize mu ngiro ubunye muri kukwezi. Ibyo basinyanye ntitwabisomye, mugabo ku byo yavuze ati nibijanwe na environnement n'ama échange culturel y'imico.
Kuko imwe bwe mutishimiye iyo migenderanire y'ico gisagara cha Mont Saint-Hilaire na Bujumbura.
Twebwe turashyigikiye ikintu cyose giteza imbere Burundi. Icyo twiyamamije ni uko uwo muntu yaragiye guhura n'abo bakoze izo bikorwa babonye agiye guhura pito n'abanye politiki duhereye ku mukuru w'igihugu. Muri guverinoma mu bisanzwe harabajejwe ibyo kuraba ekoloji cyangwa imikulturel, hama hakaba n'abanye politiki batwara igihugu. Twabonye uwo mugenderanire ariko aragira utanguye gufata tourneur twita politiki, surtout yuko tubonye intwaro iri hari itanguye kubikoresha ku bindi birengeye ivyo yari yavuze agiye gukora vya ekoloji na culturel.
Hanyuma ku ruhande rwiwe yarahavuye arabahamagara arababwira impamvu yarahuye nabo bategetsi haguhura nabo barabi ivyo bisata vy'ibidukikije, barabi ivyo bisata vy'imico kama gusumba barabe ivya politique.
Yatorodeye twavyumvise mu nyamakuru yishura ku bibazo twari twabajije a travers ama media y'ino muri Canada. Kuntu yisiguye nuko uba bahuye atavyo yiteze mu ncamake ko yoba yaguye ko ku mukuru w'igihugu atavyiteze ataviteguriye. Twabajije la mairie, twarabajije iyo programme yose kuko turazi ko mu bisanzwe abantu bavuye mu bindi bihugu bagendera abantu bose. Iyo ugitanguye guhura n'abanyepolitiki ushaka guhura na bose kubera ushaka kumenya igihugu, nukumviriza bose, nukumviriza abatwara, nukumviriza abatwagwa, nukumviriza abo bose baba bafite ico bidogera iyo ntwaro. Mugabo we yatubwiye ati oya, twe tuzohura gusa n'abatwara igihugu.
Hari ico vyari kwica n'ubundi ko iyo migambi yaca muri politike canke yacahe ibaho hagati ya Mont Saint-Hilaire na Bujumbura?
Ego, umuntu wese ashaka iterambere ry'igihugu arazi ko hari amapreyarabe ategeza kuba. Ikintu ca mbere ku isi yose gikenewe n'amahoro. Iyo niyo imvugo ya mbere tuvuga tuti nta muntu ashobora kuvuga ko agiye guteza imbere igihugu atiyumviriye amahoro, atiyumviriye kubwira abo batwara ico gihugu kuzana amahoro, atiyumviriye kubwira abo batwara igihugu yuko boha amahoro abarundi bose. Ikindi naco murazi ko twimirije amatora, twimirije kuraba iyo ntwaro yuko izoha agahengo yabo batavuga rumwe na leta. Tukavuga tuti si wo mwanya wo kuja gutwara amaproje nk'ayo. Amaproje nk'ayo guteza imbere igihugu turayakira neza cane gose, gusa turavye umwanya vyakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro bakayishaka ko presi bakayumvisha yuko amahoro ari yakwiye kuza imbere yo kwiyumvira guteza imbere igihugu. Umuntu yoba yihenze cane gose ashobora kwibaza ko ashaka guteza imbere igihugu atanezwe abababaye, atanezwe abarundi, atanezwe amahoro. aho biraba ku isi kibishobora no gushoboka mu Burundi. Basanze rero baraze neza yuko we nyene yari kwakora ibintu batamuhereye uburenganzira.
Hari amakuru umwe wamuraronka canke muragerageza kumenya impamvu iyo ba yarashatse gukora iyo migambi atarinze kwicisha aho vyabwirizwa guca.
Uwo n'umuco turiko turarondera, nivyo turiko turabaza. Bari batubwiye ko azogaruka mu kwezi gukurikira mugabo yaciye agaruka kubera ibintu vyaciye bivugwa cane cane n'ahari. Twarumvise ko no mu mugambi wiwe hariho umwe yabivuyemo kubera we yavuga ati twabeshwe, ivyo agiye gukora sivyo twaganiriye. Ntituraronka umuco urutuwo mugabo twibaza ko mu minsi iza tuzowuronka. Noneho ababa muri gavire yiwe baranadutumiye kubera nabone bashaka kwiyamiriza iyo ngendo yagize itajanye n'umuntu muri Canada akurikiza amategeko.
Abo babatumiye n'abarundi baba ngaho canke n'abanyekanada batandukanye batanga amatagisi yabo muri ico gisagara ca Mont-Saint-Hilaire.
Abarundi tuzi babayo twumvise batubwira ko atan'abarundi bariyo, ntibari bazi benshi n'uburundi iyo buri babumenye kubera iyo visite y'uwo mehwabo yagiye hariya. Anye
mu bindi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi n'uko hariho uruhande ruvuga ruti aba barundi bashize ahabona ivy'iyo migambi tubashira muri wa muce w'abarundi badakunda igihugu cabo. Ivyo vyovyo murabisigura gute?
Biragoye kuvuga yuko umuntu ariko avugira abarundi bariko aricwa atavugira uburundi. Iryo ni iterabwoba ry'abari muri leta. Si ubwa mbere bivugwa. Twebwe turakunda uburundi, mwosanga dukunda uburundi kuruta abo bavuga ivyo, kuko twebwe twibaza yuko uburundi buzotera imbere haje amahoro ku barundi bose.
Charles Makaza muvugira ishirahamwe Alliance des Burundais du Canada ABC mu mfunyafunyo, murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nije ndabashimiye ko namwaduhaye aka kanya ko kuvuga.
Twagerageje kumenya ico ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura buvuga. Ugitwara Fredy Mbonimpa atubwira ko ari ku kibuga cy'indege atahukava mu Bushinwa atacyo yotangaza ataravugana n'abandi vyega. Yatwemereye ko niyashika azogira ico atangaje.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda Ntigurigwa Hippolyte, umusore w'imyaka 32 avuka mu karere ka Rusizi, yarangije urugendo yaramazemwo iminsi 100 agenda n'amaguru. Urugendo rwari rugenewe gusaba abantu kubiba amahoro. Ntigurigwa avuga ko urwo rugendo yarutanguriye mu karere ka Rusizi ariko arangije ashitse mu turere hafi ya twose tw'igihugu. Akaba avuga ko arangije urwo rugendo agize ibirometero bigera ku 1,100. Ibindi kuri inkuru twumviza mugenzi wacu Asumta Kaboy.
Uru rugendo yarutangiriye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi ari naho avuka tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane, akaba yarusoje kuri uyu wa kane tariki ya 25 arusoreza ku rwibutso rwa Jenoside ruri i Kigali ku Gisozi. Ntigurirwa Hippolyte yasobanurira Ijwi rya Amerika impamvu y'uru rugendo.
Impamvu muri iyo Jenoside narokotse nari umwana mfite imyaka 7, nari ndi mu bana abicanyi baho mu karere aho nari ntuye. Bafashe twara abana bajya muri 10 bari baratugize nk'abacakara babo, nitwe twabavomeraga, nitwe twabatahirizaga, hanyuma kandi noneho nyuma natwe rimwe na rimwe ari n'igihe badufataga akaba ari twe tujya kurenza utwatsi ku bantu bayabagabisha ndavuga nariko nazakoze urugendo nibuka nabana twari kumwe bamwe muri bo barabishe ngengira amahirwe ndarokoka
Ntigurirwa wazengurutse u Rwanda rwose agenda n'amaguru yabwira Ijwi rya Amerika ku rwo rugendo yarufashijwemo no kugenda yifashisha ikarita ubundi akayoboza abaturage mu gihe yabaga yataye inzira uyu musore wamaze amezi agera kuri anagenda n'amaguru yararaga mu rusengero cyangwa muri za centre yageragamo z'ubucuruzi aho yabaga yakoreye urugendo Ntigurirwa avuga ko aho yageraga yahitaga yigisha abaturage ibyerekeranye n'ubumwe bw'amahoro
Aho nakoraga ibirometero 32 yego 32 40 handi nkakora 10 gutyo gutyo byaterwaga ese ndaza kubona aho ndara ese ikindi igikorwa hari ahantu hari amateka araho ngaho nshaka gusura cyangwa hari igikorwa cy'amateka nshaka gusura aho ngaho cyangwa se hari abantu nshaka gusura gutyo nagendaga bugenzi ariko abantu benshi kubera ko nabaga hari gihe nabaga ndi kumwe n'abazungu ugasanga yenda abantu baratubaje se murajyahe kubera igikapu cyanjye nabaga mfite ahantu bakavuga ariko abantu barajyahe ko tutabaza ahangaha ngahagarara nkabasuhuza nkababwira ikindi mu masaha nabaga nzi iminsi amanama beraho kuko muri buri mudugudu mu Rwanda habera icyo bita inteko y'abaturage nabaga nzi ko narahageraga nkabaza inteko z'abaturage hano ziba ryari cyangwa ngahamagara nkabaze se aho azaba inteko z'abaturage yego babimbwira nkavuga nti ngomba kuba mpari uyu munsi nahagera nkazijyamo nkababwira ngende umugenzi bampa umwanya tukaganira aho nageze hose baranyakiraga ikindi mu nsengero na kiriziya zose nanyuzemo bampaga umwanya nkatanga ubuhamya muri za misa
Ntigurirwa urugendo rwe yaje kurufashwamo n'umukorera w'ushaki waturutse mu gihugu cy'Amerika uyu bafatanije urugendo kuva ku munsi wa mbere bakaba basuje iminsi ijana muri urwo rugendo usibye kwigisha amahoro uyu musore yanacishagamo agakora ibikorwa by'urukundo nko gusura abana babana n'ubumuga gusura abagize uruhare mu kurokora abatutsi mu gihe cya jenoside ndetse n'imiryango yagize uruhare mu bumwe n'ubwiyunge Ntigurirwa avuga ko amahoro yagiye yigisha nawe yatanze ababarira bamugiriye nabi
yego narababariye abantu bake mu bonzi baduhemukiye mu muryango wanjye abishe data abo ngabo bari baratugize agacakara turi abana bose nagiyeyo ubu ngubu aho batuye njyayo nkabasura nababwiye ko nabababariye ubu iyo twagize ibikorwa byo kwibuka baraza bagatanga ubuhamya nibo badufasha mu bikorwa bisanzwe byo mu rugo bisaba ingufu bisaba amaboko bisaba ubumenyi harimo abazi kubaka harimo narabababariye kandi uyu munsi njyayo abana babo nkabaterura tukaganira tugasangira ntago mbishisha ikindi nuko ninzira Namaze kumenya ko nta muntu wavutse ari mubi.
Uyu musore avuga kuri urugendo yarukoze yifashishije amafaranga ye yagiye abika ku mushahara akabashoje agenze ibirometero 157 nubwo yemeza ku rugendo yagiye ahuramo n'imbogamizi ariko zitamuciye intege.
Umubiri urananirwa narananirwaga nkihangana ariko nigiyemo no mu rugendo nk'uko kunanirwa byampaye kwiga kwihangana. Hari gihe nayobaga nkayoba hari gihe nisanze ndi kuri gereza yansinda nari ndi kugenda mu muhanda ikindi kintu kikomeye cyane ubwo yenda ndahita mbihuza n'ubundi n'impamvu yatumye ngera aho kuri gereza abantu batwara imodoka mu muhanda abantu batwara moto mu muhanda abantu batwara amagare mu muhanda barasuzugurana nubwo ngo w'imodoka asuzugura wa moto agasuzugura w'amaguru bose bagasuzugura abanyamaguru mu muhanda ikintu cyambangamiye no kugenda amahoni nicyo kintu cyambangamiye kurusha ibindi
Ntigurirwa yemeza ko iminsi ijana amaze agenda n'amaguru ategeze agira indwara imufata akabasoje nta kibazo na kimwe cy'ubuzima yagize Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2116 69 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 3 2 9 4 Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +1 3 5 1 9 9 5 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Igisata cyaho nicitaho abari mu ngorane n'ibiza kivuga ko mu Burundi hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatandatu uyu mwaka abantu miliyoni 5 bagwaye malaria. Ico gisata cemeza ko ivyo bitigiri vyaduze ku bice 97% kwijana ugereranije no mu mwaka uheze. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busigura ko bwafashe mu minwe ico kibazo buca burondera abaganga biyongera kuba hasanzwe. Ivyo ngo vyatumye bitigiri bigabanuka. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eloge Wilikaneza.
Ikegeranyo cy'igisata cya Ronu kijejwe gutabara bari mu ngorane n'ibizaho cya kivuga ko cisunze ibitigiri vyatanzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi. Ivyo navyo vyerekana ko mezi 6 ya mbere y'umwaka w'2019 abarundi miliyoni 5 haribo bagwaye indwara ya malaria. Ugereranije n'abantu bagwaye malaria mu mwaka w'2018 ivyo bitigiri vyiyongereye ibice 97% muri ico kiringo nyene c'umwaka. Mu minsi iheze umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Tadendi Kumana yavuze uturere tubangamiwe kurusha utundi asigura n'impamvu zabiteye. Yariko yerekana ibikorwa ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu mezi 6 ashize.
Ingwara ya malaria muri uno mwaka twarabonye yuko mu bure bw'ubuvuzi bumwe na cane cane mu bure bw'ubuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari malaria nyinshi. Ivyo rero bikaba byavuye ahanini ko habaye ihindagurika ry'ibihe kuko ubuturi mu kwezi kwa gatandatu hanyuma hariho kandi n'ibihoho by'iterambere aho twabonye ko mu ntara zose bari mu muceri mu ntara zose kandi hariho n'ubworozi bw'amafi. Byatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronka aho yarikira ikaba myinshi.
Mu cegeranyo cyahoca iruhande y'iryo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malaria yiyongera mu banyagihugu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yanavuze c'ubushikiranganje aramutswa buriko burakora kugira ngo malaria ntibandanye irandagata.
Iyo twakoze rero nuko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu yajya amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategereye amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashire ku miti. Ibyo rero byatumye dushiraho abaganga barenga 360 aho twari twabonye yuko iyo ngwara imaze kugwirirana. Cyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi naco cyaciye cerekana yuko malaria ari nyinshi. Twarabonye kubera icyo gikogwa bagwaye malaria baciye baduga cyane bashika ku 282,000 93. Ubu rero nko kuri iyi ndwi iheze byaciye biganuka nk'ibice 50% kuko twaronse abagwayi 198 163 kare yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana ariho kigwa turiko turakora turaba mbega no rya miti dutanga niyo iravura neza. Rero tumaze kubona turana kujya miti vura mugabo icyo kigwa n'icyamara guhera etuzaiza tubashikirize.
Ikiganyo cyaho cyakigaruka kandi no kuzindi ndwara zagiye zibonekeza cyane cyane nka korera aho abantu bagera ku 245 bayigwaye. Ucinagaruka ku bitigiri by'impunzi z'abarundi zi mu bihugu bibanye 344 nivyo yaharuye byari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatandatu uyu mwaka. Muri ico kiringo nyene ico gisata ca ONU kijejwe gutabara bahuye n'ibiza n'ingorane cemeza ko abarundi bahungutse bagera ku 16,000. Abenshi baje bava muri Tanzania. Mu kwezi kwa gatatu 2017 leta yari yatangaje ko ingwara ya malaria ari kiza kubera ibitigiri by'umurengera by'abari bayigwaye. N'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta zo kuyituza. Eloge Wilikaneza, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha ahaniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.